cyangwa cyangwa ngo no munsi wa gatanu igenekere rya 11 kigara mu mwaka w'2015 hariho umvikanye masasu mu bice bimwe bimwe bigisagara cya Bujumbura nka zone Musaga iri muri commune Muha no mu Ngagara iri muri commune Ntahangwa hayani masasu nyine yumvikanye mu Jejuru muri commune ya Mugongomanga iri mu ntara ya Bujumbura rirara hafi y'ikirindiro yatumereye hafi y'ibirigade zina 20 uko byagenze rero nuko barashe amasese n'amagrenade birumvikana nkahaye mu gisaga kujumbura cyane ngaha kumuha muri commune Muha nahegereye ikambi bita brigade logistique hamwe n'ishuri ifkam kandi hakaba hegereye n'ibohero rikuru rya Mpimba.
Abo bantu nibande ntibaramenyekana
gushika ubu igikorwa kigisoza cyakoze kwabaye gusubiza ibintu mu buryo kuko dufatiye ku bafashwe bavuga neza yuko bagomba kurondera inkoho kugira ngo buguruze bashaka kuguruza amabohero batera amabohero bakuremo abarimwo hanyuma isigaye ntibaratoza neza icyo bashaka gushika ko buguye amabohero kuri nyamukuru ngo cari ico
icyo gitero cyo bacari kitezwe hari ingingo za gisirikare zari zafashwe mu minsi heze zo gusaba ko abasirikare bo guma makampi icyo gitero mwari mukize
icyo gitero abasirikare aho bari bama biteze iminsi yose yuko hashobora kuba ibintu bishobora kononera umutekano w'igihugu cyangwa abanyagihugu kuvuga rero umusirikare ahari yama yiteguriye yama yiteze burundu yuko bari bazi yuko aza gutera uno munsi bateguza iyo bateguza hoho kumure ntibasanaha mu gisagara kubera rero abarundi ari abantu bavuga ikirundi usanga bari naho hafi mu makazi isa nk'ahandi biragoye kumenya atatuze yuko aza gutera umunsi munaka ubu urumva icyo bari bagamije ahanini yuko ari ukugura amabohero
muri iki gihe hari ibindi bintu izindi ngingo zoba ziko zirafatwa kugira ngo n'ubwa mbere batera amakambi ya gisirikare ivyo bintu mubiha insiguro
amakambi ya gisirikare je sinovuga yuko yatewe bwa ubutegwe gucyo intumbero ahanini yuko bari bibaza yuko byoshoboka ko bashikayo byoroshe bari bazi ko harariwe ngira nk'uko abasirikare basanzwe barahari muzahunda babihenze ko baba baherukwa kera kandi batabazi basanzwe rero ndabikandi bameze neza bafanze kuko nabavugutiye umuti ukwiye
ushya ntahe baratuza Gaspar abantu baba bamaze gufatwa bafashwe muri abo bavuga ko batumwa n'abandi
we igitigiri ifata kibanza hafashwe abashika 21 aho hari mu masaha ya saa sita hashobora kuba hafashwe abandi cyane nyuma sindakironka 12 bapfuye hamwe n'amasasu menshi bari bafite yafashwe ndumva ikihutirwa mu soda cyo tubagiza n'ingo gatubanza gukiza tuza hasha umwansi akabanza agahe akarika amanyuma agahera mugabo ndazi yuko ariko ko hariho abafashwe hari inzego zigejwe gutohoza neza kubata ikihuta kandi none kimeze neza ni uko hariho abafashwe ibyo byose tubivuga kandi icegeranya kizotangwa
umutekano wifashe gute muri iki gihe
muri kino gihe amasase yumvikana make make kure ni ukuvuga abashoboye kurusimba basubira mu misozi hanamiye bakeyi ibibazo kuko twumvise igitigiri cyabo bateye bavuga yuko ari hafi 50 nibaza ko bo barabanyuma bariko barasubira inyuma bahunga bituka ariko batubwira niyo masase
baratuza Gaspar umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi turasubira kubatera kamo mutubwire amakuru ukuntu azoba ari kwagenda mu masaha ari imbere murakoze cyane rwose
nguma nunguruye umurongo kandi nico ninjejwe ndabayagira nta kibazo.